kibazo uko kiri nuko tumaze imisi tubona cyane cyane muri muri komunite y'abarundi hari abanyeshuri babura ubuzima bwabo mu buryo butagaragara neza hanyuma twibajije yuko tubajije n'ahandi twumvise yuko umengo hari n'ibindi bihugu bibura abana babo hanyuma twe rero twaciye twimbere tuti byaba byiza dukoranye tukavugana tukaraba ingene byifashe hanyuma tukaraba icyo twofata kugira ngo dushyikirize abatwara kino gihugu icyo cyiyumviro cy'ingene abana bacu izo ngorane bafite hanyuma nabo bakagerageza kuzitorera umuti kugira ngo imigenderanire isanzwe hari myiza n'ibihugu byacu bya Afurika hamwe n'iki gihugu itotosekazwa n'ubwo bugizi bwa nabi bw'abantu bamwe bamwe.
Mwandikiye bagenzi banyu bahagarariye ibihugu byabo bya Afurika impuruza yanyu bayakiriye bate? Iyo nama mutegura kugira ngo icyo kibazo mukigire hamwe bazayitabira?
Nibaza ko bazoyitabira kuko kenshi iyo hari nk'ibibazo biduhanze turagira inama nk'izo barazitaba hanyuma nk'uko dusanzwe turi twitunganije turafise uduserukira umukuru wacu urumva iyo niyo nzira byama bicamwo nibaza ko nawe azo hagaciro iryo kete hanyuma bakaza tukakiganira ko tukaraba icyo twofundika ari ku gushika mu mayuniversite cyangwa guhura n'abatwara amayuniversite guhura n'abatwara abo mu ntwaro za hano kugira ngo tugire akajambo dushikirije abanyeshuri dushikirije amakomunite yacu abino kugira ngo bumve ko tubashyigikiye hanyuma ngira ngo bizodufasha twese ari abo bana ari twebwe dusekera ibihugu byacu ari iki gihugu turimo kugira ngo imigenderanire yacu igume imeze neza ntitosekazwe n'abo bagizi ba nabi kuko icyo tumaze kumenya ni uko ari abagizi ba nabi usanga badakunda ko hari abanyamahanga babona iwabo ku mbo zitandukanye kugira ngo bivuye no ku bujuju bwabo mbere ubundi si niba batumwe na leta nayo nyine irabiyamiriza nicyo gituma rero tuvuga tuti twakorana twese inzego za hano natwe duserukira ibyo bihugu bya Afurika kugira ngo dutore umuti urama w'izo ngorane.
Ambassadeur Edouard Bizimana uhagarariye Uburundi mu Burusiya, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe, murakoze cyane.